kirazi ndagukana wagacakana ucocera ucage kikubwo ngo mitabikira yewe mpubirizo mugana ho muje atamagiza mu itabiro rimba kira 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 kira.